abego n'amatati nka bose baramaze guhabwa ubutumire abandi nabo twizeye ko buzobashikira vuba cyane uko niko ibiro by'umuhuza byatangarije ijwi rya Amerika muri abo begwa n'amatati bamaze guhabwa ubutumire harimo leta y'u Burundi umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD abahoze batwara u Burundi n'abandi isoko ry'amakuru yacu rivuga ko ari urutonde rw'abantu barenga gato 120 bazotumirwa harimo kandi n'abatavuga rumwe na leta baba abari mu gihugu nk'umugambi wa Abanyafrodebu ishami ry'umugambi iprona riri mu runani Amizero y'abarundi umugambi iprona uri muri leta n'abandi banyepolitike batwara imigambi itandukanye ibiro by'umuhuza Benjamin Mkapa byemeye ko bimaze guha ubutumire n'abasabwa rumwe na leta bahunze igihugu bari mu runani Senared abo ni nk'uwo twa ruguru runani Charles Nditije umunyamabanga nshingwabikorwa wabwo n'uwahoze atwara inama nshingamateka byo navyo hanyuma haratumiwe kandi abantu babiri basobekira umugambwe MSD n'abasobekira umugambwe SNDD ya Leonard Nyangoma ibiro by'umuhuza Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania bisigura ko kubona hatarungiswe ubutumire bugenewe urunani Senared rwose aho gutumira abarugize ku giti cyabo byatumwe nuko hari abari bavuye kwitaba kwicarana n'ubwo runani ibiro by'umuhuza birahumuriza ko atakibazo na kimwe kirimo nawe biruko abo bagize urunani Senared bobo siko babibona mu itangazo baheruka gushira habona Charles Nditije arongoye avuga ko bitumvikana ikindi kibateye amakenga nuko nuko butumire biswe aba acteurs politiques aho gutumirwa nk'abatavuga rumwe na leta cyangwa nk'urunani iruhande yabo n'amashami yigenga amwe amwe aramaze gutumirwa ni nk'ishyirahamwe Oricome rigwanya abagibiturire n'abasasagura amatungo ya leta iryo shyirahamwe mbere ryarungikiye urwandiko muhuza Mkapa rimusaba ko atohengama mu gutumira Gabriel Ofiri atwara iryo shyirahamwe abona ko muri ibyo biganiro bizotangura itariki 27 ukwezi kw'11 gushika itariki 8 z'ukwezi kw'12 igitigire cy'abatumire bemera ubutegetsi congana n'igitigire cy'abatabyemera gutyo ku bwa Rufyiri hakaba ibiganiro hagati y'impande zibiri zinganya inguvu ahamagarira umuhuza gutumira uwo wese afite icyo yoterera naho yoba atemegwa n'ubutegetsi icyo bikoze hari uwundi mugwi w'amashyirahamwe yigenga agwiriyemo ayahunze igihugu yiyamiriza ivyo biganiro avuga ko atabiganiro nyizina bizoba afatiye ku butumire bwatanzwe ayo mashyirahamwe cyo kimwe na bamwe mu batavuga rumwe na leta bo mu runani Senared batangaza ko batazovyitaba gusa abatavuga rumwe na leta cyo kimwe n'abaserukira amashyirahamwe yigenga bari mu gihugu bamaze guhabwa ubutumire bemereye ijwi rya Amerika ko bazokwitaba ivyo biganiro bitekanzwe ko muri ivyo biganiro bizomara indwi zibiri bihuza abarundi hazovamwo amasezerano yo gutuma indyane za politiki zihari zihera nkuko byemezwa n'ibiro bikuru by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu itangazo uwo muryango washize ahabona uvuga ko umuhuza yiteze ko hazo kwitaba abanyepolitike benshi bashoboka kandi ko bazoshira imbere ineza y'abarundi. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.